ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe n'inshuti zacu mwabonye butandukana mu Burundi, turavugira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya America. Mwese mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo ni ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero mu Rwanda, Paul Rusesabagina yarayatangaje ko atazongera kugaruka mu rubanza rwe, ntazongera rero kugaruka kwitaba urukiko. Impamvu ni iyihe? Avuga ko atizeye ko azahabwa ubutabera. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi.
Iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho urukiko rwanze icyifuzo cya Rusesabagina, wasabaga kongererwa amezi atandatu akabasha gutegura imyiregurire ye. Maitre Rudakemwa Jean Felix umwunganira yavuze ko basaba amezi atandatu kugira ngo Rusesabagina abashe kubona umwanya uhagije n'ibikoresho bimufasha gutegura kwiregura kwe. Maitre Rudakemwa yavuze ko Rusesabagina akeneye ibikoresho nka mudasobwa nk'uko yari yayemerewe n'ubuyobozi bwa gereza, ikaba yamufasha kubona inyandiko zose zirebana n'urubanza rwe, agasaba n'ibindi bikoresho birimo impapuro zo kwandikaho ndetse n'amakaramu. Rusesabagina n'umwunganizi we kandi basaba ayo mezi kugira ngo ahabwe inyandiko ze zose ahererekanya n'abunganizi be, zigafatwa n'ubuyobozi bwa gereza bakazimusubiza batinze. Yasabaga urukiko ko rwamufasha kubona abavoka bazaturuka mu bihugu byo hanze akunganirwa n'abo yihitiyemo. Avuga ko muri iki gihugu ariwe muntu wangiwe kunganirwa n'uwo yihitiyemo. Ibi byifuzo ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta shingiro bifite usibye iyo gutinza urubanza gusa. Bavuga ko bamaze amezi ane baregeye urukiko dosiye ya Rusesabagina, bikaba bitumvikana ko ashaka andi mezi atandatu kandi amaze amezi ane afite dosiye yose. Kongeyeho ko ibyo avuga byo kunganirwa n'abavoka bo hanze yabihaweho umurongo, kuko urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda rwasanze nta mikoranire rufitanye n'urugaga rw'abo bavoka ba Rusesabagina bo mu Bubiligi no muri Amerika. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko Rusesabagina ariganwa n'abandi bantu 20 kandi bamaze gutegura urubanza rwabo, bakaba nabo bakeneye kubona ubutabera bwihuse. Urukiko rwaje kwiherera maze rufata umwanzuro ku rubanza rukwiye gukomeza, kuko rwasobanuye ko urubanza rwatangiye kera kandi na Rusesabagina akaba yaremereye urukiko ko hari ibyo yamaze gutegura. Urukiko rwavuze ko Rusesabagina abonana n'abunganizi b'igihe cyose abishakiye, bityo ko nta mpamvu yo kongera gusubika urubanza kwa rusesabagina ku rubanza rwakomeza. Nsabimana Karisti Arias Sankara akomeza kwiregura ku bya 17 aregwa. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko ndetse na Sankara atangiye kwisobanura, Rusesabagina yahise yaka ijambo mu ijwi riranguruye agira ati: ndashaka kubwira urukiko ko kubera uburenganzira bwanjye bw'ibanze bwo kwiregura urukiko rwanze kubahiriza, ndamenyesha urukiko ko nta butabera ntegereje hano. Ndabamenyesha ko ntazongera kwitabira urubanza, ndaruhagaritse. Urukiko rwahise rubaza Maitre Rudakemwa icyo yakongera ku byari bimaze gutangazwa n'uwo yunganira, nawe agira ati: njye ndamwunganira, ibyo avuze ndabishyigikiye, nta kindi narenzaho kandi nkaba nsaba uburenganzira ko nakwigendera. Umucamanza yavuze ko ari uburenganzira bw'umuburanyi kwivana mu rubanza, gusa umucamanza asaba Maitre Rudakemwa kuguma mu cyumba cy'iburanisha kugira ngo aze gusinya ku mpapuro y'iburanisha urubanza rushojwe, kuko nabo bari bayemo. Sankara yakomeje kwiregura ku byaha aregwa birimo ibyo kwiba hakoreshejwe intwaro, ufatanya cyaha mu gutwika inyubako n'imitungo, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, ndetse no gukusanya inkunga ikomoka mu iterabwoba. Aryemera byose. Sankara yumvikanye mu rukiko asobanura uburyo Rusesabagina wari perezida wa MRCD we yari vice perezida yagiye ashaka amafaranga yabafasha mu kugaba ibitero mu Rwanda. Yavuze ko hari amafaranga yibuka yahawe FRN agera ku 255,000 by'amadolari y'Amerika yatanzwe n'abantu batandukanye. Muri yo yavuze ko 190,000 by'amadolari yatanzwe na Paul Rusesabagina. Yumvikanisha ko ayo madolari yose yayakuye kwa perezida Edgar Lungu wa Zambia ndetse n'umucuruzi w'umunyarwanda Sengiyumva Polineri nawe uba muri Zambia Sankara yavuze ko amafaranga bayakoresheje mu gutegura ibitero ati none se Rusesabagina yahagarara hano agahakana ko ataziranye na Perezida Edgar Lungu mu nshuti zose kuki nicara hano nkahitamo Edgar hari sambu dupfa nigeze mfungirwa yose sinari muzi kugeza ubu igihugu cya Zambia cyahakanye aya makuru kivuga ko atari ukuri urukiko rwanzuye ko urubanza rusubikwa hanyuma iburanisha ritaha rikazatangira humvwa Maitre Nkundabarashe Moise wunganira Nsabimana Scaliste Sankara biteganijwe ko iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki 24 na 25 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka Asumta Kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Tuwe mu Rwanda tujye mu Burundi aho leta yahagaritse abo bita abakokai bacaga amafaranga abashoferi batwara abagenzi bishyura ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
Hari kugenekezo rya kane kuno kwezi kwa gatatu aho umushikiranganje ajeje intwara yo hagati iterambere rusange n'umutekano yafata ingingo yo kubuza abo bita abakokaye bahora batoza amafaranga bakaba bari bamaze imyaka myinshi bayatoza ku bituro by'amakinga amapikipiki amabajaje n'amabisi byunguruza abantu umushikiranganje vendira ko buca ari mu nama n'abegwa niyo ngingo yamenyesheje ko aya amafaranga yahora atozwa mu buryo budatahuritse bene umurango babona Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu
amafaranga yose yahoratozwa nabo bari muri ayo mashira hamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe gutozwa kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu usanzwe muzi yuko hariho igikorwa kiriko kiraba ukwezi gahinyuza mu Burundi bwose kandi igikorwa cyaba kiriko kiragenda neza ariko hariho ukugomba kwitiranya ibintu gucyo abene gihugu ugasa bariko baramera nk'abaremerewe cyane kuko batamenya abo bategerezwa kwitura ngaha rero yingingo kabiraba abo bantu bose bahora batoza amafaranga mu ituro zaba imodokari y'amapikipiki y'abamakinga murabona ko amashyirahamwe yose yari yakoranye abambere barongoye aya mashyirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kuja kutoza amafaranga muri ivyo bituro by'imodoka
abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ivyo vyuma bavuga ko biruhukije umvise iyo ngingo aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bashimye iyo ngingo ya leta
twaranetse cyane ni jambo yavumere turashimye cyane turayikomeye amashi iragahoraho iragaheza gikwa
ngingo twayakiriye neza cyane gose kuko yaje hageze
Zenanje nukuri ndashimiye mu nyakubahwa yarashikije ijambo ryihumure ryihumuje twebwe abashoferi batumaze iminsi emwe tugowe cyane imyaka myinshi emwe tutwarira tukabura aho turirira nukuri twamushimiye cyane ariko amayobozi n'abaka akirabira umunezero dufise nukuri umunezero ni mwinshi cyane
amafaranga twatanga ni ukuvuga urabye nk'amabajaja ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari amabajaja arenga nk'ibihumbi bitatu amaduka maziko turatanga igihumbi ku munsi no kuvuga ibajaje nimwe yose yariha ibihumbi 30 ku kwezi cyo ibihumbi 30 ku kwezi ugashuhe yako na situationema twariha rero n'ibihumbi 10 urumva ko byari byoroshye cyane rero tumaze kumva ijyangingo twebwe twaranezerewe cyane kuko ayo mafaranga twatanga ntituzi iyo yaja ntitwamenya n'icyo yakora kandi nta n'icyo yaramariye umushoferi
abagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu ariko batangazwa n'ingene leta zagiye zirakurikirana zitigeze zifata ingingo yo guhagarika ivyo bita ubusuma gahora buba atacamira bamwe bakanibaza kwabo bakokaye bo bakorana na bamwe mu bategetsi uyu yayaze n'abakozi b'ijwi rya Amerika afise uko yita ayo mafaranga bahora batozwa buri munsi hakoreshejwe ingufu zidasanzwe
ayo mafaranga yari korupsiyo yinyegeje kuko ayo mafaranga kumudoka bisi ikorera nka mu gisagara cya Bujumbura bisi yose itanga amafaranga ibihumbi 6 ibyo bihumbi 6 rero kira modoka ya yose muhari wa mabisi yose akorera nka mu gisagara cya Bujumbura bisi itanga ibihumbi 6 by'ukuri twebwe nk'abatransporteur twari tugowe
yari amafaranga yinyegeje yari amafaranga udashobora kumenya ati mbega azomara iki jewe azomara iki umuryango wanjye hama icyo saba ndasaba leta ko yarinze ifashe ingingo n'isiki kuri tere ikore aya mafaranga irafite kuzobikora nyene ibikore hama amafaranga tuyatange tumenya tuti arikajya hari ngwane yari hari yari sanze hari abantu baza bagatonda bakabura bisi ama bisi yatinya kuza gupakira kubera ayo mafaranga abatoza ugacusanga shoferi agiye gupakira handi hantu bamutoza make ahantu hafi ugasanga aho kurarase kujya kubera amafaranga yatwozwa ya murengera
no mwishira hamwe atrabo iyo urikiyemwo abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu barakenguruka iyo ngingo ya leta yo gushira ibintu ku murongo Charles Ntirampeba avugira atrabo afise icyo asaba abegwa n'iyo ngingo
twarahamagaye abantu bose dusanzwe turongoye ko bubahiriza ubwa mbere ingingo y'umushikiranganje ntihagire n'umwe asubira kujya gutoza amafaranga kandi icyo cyarakozwe ni ukuvuga rero iyo ngingo twebwe tubanza kuyubahiriza ikindi nacyo nuko twiyumvira ko muri kazoza kavuba tugiye gutegura inama ya bose y'abagize ishyirahamwe ya Trabu dufatiye kuri ihangira umushikiranganje yatanze no kuri izo ngingo zafashwe duheze turabe dusuzume ibyokorwa mu gisata cyacu bituma abantu bose bategerezwa kugendera ku murongo umwe kandi mwiza umugabo muri uno mwanya abasanzwe bakora iyo mirimo yo mu bituro n'ubundi akamutwa bateye nuko bubandanya bayikora bagafasha ingenzi bakazitondesha bagafasha nabo bashoferi burya hari ikintu kigoye harije babona umwe wese ntaza ngo akore ibyo yishaki haba hari abantu bategereza kuvuga bati wetonda ngaha we washitse mbere nawe washitse nyuma ivyo byose rero nibikorwa bikorerwa hariya muri parking kumbura abantu benshi badakunda kumenya ariko ibifasha abantu kandi bigafasha kugira abantu bose bakore kuneza yabo no kuneza y'igihugu mugabo turiko turiyumvira ko mu minsi muri kazoza kavuba ikumbure icyo kiringo umushinganje yaduhaye giheze ko tuzotegura inama ya bose kugira ngo dushobore kuganira kwiyaguye mu gisata amaduhize twumve ni ukuntu twobandanya dukora neza
hari bamwe mubahora arabakokayi batafashe nkankama ako kamo kujejwe kuvugira ishyirahamwe atrabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu abarenga kuri 10 baramaze gufatwa n'igipolisi ku bituro bitandukanye bariko batoza amafaranga bita y'imbuga umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko bari mu minwe y'inyaminamabi kugira bakoregwa amadosiye Pierre Nkurikiye akagabisha abo bose bica amatwi ku kutubahiriza iyo ngingo ya leta
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza imvi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
amukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi polisi yaraye yerekanye abagore n'abakobwa 89 bari bagiye kugurishwa mu bihugu byo mu kigobe cy'abana bose bafatiwe muri Kenya ishyirahamwe ONLCT we Tonfrere rivuga ko abarundi n'abarundi kazi barenga igihumbi bajyanywe bunyago kuva mwaka wa 2018 inkuru irambuye Eloge Wilikaneza
Igipolisi kimenyesha kwa bakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 25 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Uwo mugabo igipolisi cyemeza ko yitwa umunyamakuru wa kimwe mu nyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendo z'abantu bashaka kujya mu bihugu byo mu gobe cy'Abarabu. Mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe. Umunsi umwe nyuma yaho inzego zijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya zaciye zeheze Burundi abakenyezi 89 bari baro yahugurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramwo canke bakanyuzwamwo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafite uruhara muri runo rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi
igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi cy'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi cy'u Burundi hari ikobero mu ntara ya Muyinga ku Rubibe Burundi buhana na Tanzania carashikirije abagore bashika kuri 89 b'abarundi kazi bafatwe muri ico gihugu ca Kenya bari bamaze iminsi bafatiweyo bagirizwa ko bari bajanywe muri ruri ya rudandazwa rw'abantu cyane cyane mu bihugu by'Abarabu abo rero bakaba bara chikirijwe Uburundi amatohoza yimbitse agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kumwene babi barazironse hanyuma nabo babari barafashije muri bano bantu bamwe ariko barumviriza kandi bariko bararondegwa kugira ngo baze bashikirizwe nabo nyene ubutungano
muri cyabwo bwa police y'u Burundi yabona ko bakora urucuruzo rw'abantu baharabikishusho y'u Burundi
igipolisi bwa mbere ho kirimaso murazi ko cigeze mu mwaka wa 2016 gusambura amashira hamwe yarenga 11 yakora runo rudandatu ariko murabona ko bano bantu badaheba ico gituma igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kirimaso kugira ngo gituze Burundi kino caha rudandazwa rw'abantu rudandazwa rw'abarundi cancara barundi kazi kuko ni icaha kiko kiratesha urubwa igihugu cy'u Burundi nk'ubu twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri biriya bihugu by'abarabu hari abarundi amajana n'amajana birirwa baryamyeho batabaza basaba ko botahanwa mu gihugu cy'u Burundi ariko ukuntu bagiye mu mpisho bagenda batanze amafaranga urumva yuko ibyo bintu biteza urubwa igihugu cy'u Burundi ko uguma wumva mu bindi bihugu urumva nk'abafatiwe muri Kenya hari n'abandi bafatirwa mu bindi bihugu hari nabo usanga bagandagaje ku buserukizi bw'u Burundi muri ibyo bihugu ibyo byose bigatera icyeyi igihugu cy'u Burundi
igiceyi na prime mbarubuke atwarishije hamwe wellness ate we ton frère rigwanye rudandazwa rw'abantu aracemeza agasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga 1000 bamaze kujanwa nk'inyagano mu bihugu by'abarabu mbarubuke yashimira leta kutwigorora ikira kora yabwirije urya Amerika ibintu bine by'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo akakabiga cibwe
gushiraho ya politique y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyikuri abarundi n'abarundi zibashaka kuje gusaba akazi mu byo bihugu baze bagende bakingiwe gucyo bashitse hariya mu biriya bihugu bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kaba kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikaranga muntu dufise yiganwa byoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none turabona neza yuko ikaranga muntu iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu byofasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi ubwa gatatu nuko leta y'u Burundi yohimirizwa kuri kenera hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda ubwa kane tusaba ko leta y'Uburundi yo kwibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi n'abarundi kazi bagore mu bariya bihugu by'abarabu
mu kurindira ko bigarwa ko mvuga izo gipolisi yagabisha wowe wese afite uruhara muri uno rucuruzo wa igihagararo cyose afite kwigarura atari bonera ko
kuri bano bantu babikora cyane cyane abapolisi cyangwa abakozi ba leta twagira tubamenyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo mu kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona hari n'abavuga ngo ubutwi kw'impene ngo kumva kubabuye amatohoza yimbitse azobandanya kandi nta n'umwe azogera umuntu kuko azobangana kose uwo muntu iyo afite ukuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arakogwa kandi azofatwa uko azobangana kose ico azoba ari cyose ashikirizwe ubutungane ushaka yuko bino bintu bihagarara burundu
mu ntango zirindwi umupolisi akorera ku mpaka wa Burundi n'u Rwanda mu buraruka bw'igihugu yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aherekeje abakenyezi batatu bari baroye mu kigobe cy'abarabu abarundi n'abarundi kazi bagurishwa nini bajanwa mu bihugu by'abarabu nka Oman Arabia Saudite Kuwait Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu n'amashyirahamwe yigenga byerekana ibihugu kandi navyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga ibiri gitanguje amasezerano n'ibyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko ubu NSTA we ton frère rivuga ko abakenyezi n'abigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka Burundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya kuko kibuga cy'indege cya Bujumbura hari umukwabu ukomeye eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Tundu Lissu aravuga ko afite amakuru yizewe yemeza ko President John Magufuli ari mu bitaro hanze y'igihugu arwaye COVID aravuga ko afite amakuru ko Magufuli yajyanywe kuvurirwa mu Buhinde ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana na leta ya Tanzania kuri icyo kibazo ariko ntibyashoboka ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko Ministeri ya Kenya y'Ububanyi n'Amahanga n'ibitaro ya Nairobi byavuze ko nta makuru ahari yo gutangaza ariko ikinyamakuru cyo muri Kenya Nation gihereye ku makuru kivuga ko cyahawe n'abanyapolitiki n'abahagarariye ibihugu byabo batashatse ko amazina yabo atangazwa kivuga ko umuyobozi w'umunyafurika kitavuze izina arimo avurwa COVID-19 hakoreshejwe ibyuma bitanga umwuka mu bitaro by'i Nairobi Perezida Magufuli ntiyemera ko indwara ya COVID de cumi n'icyenda ibaho ahubwo yahamagariye abanyatanzania kwizera isengesho n'ubuvuzi gakondo yagaragaye bwa nyuma mu ruhame ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri Tundulishu yemeza ko ibyo avuga ku buzima bwa Perezida Magufuli atabiterwa n'impamvu za politiki yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Botti ko niba abanyatanzania batemera ibyo avuga bagumye gusubiza ibibazo bibiri Perezida arihe amerewe ate. Tukiri muri Tanzania abayobozi bo mu nkambi ya Nduta bafashe icyemezo cyo gufunga isoko rya Remera muri zone ya gatatu y'iyo nkambi. Ibyo bibaye inyuma y'umwaka amasoko makuru afunzwe. Abafashe icyo cyemezo baravuga ko bagamije gufungura amasoko mato mu rwego rwo kugabanya umubare w'abantu bahurira hamwe. Impunzi z'abarundi ziri muri iyo nkambi zabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin ko iryo soko ryari
itegeko ryatanzwe nuko ubu isoko kira zone yose izofite akantu gatoyi katashoboka nyine gatoyi kira zone ariko tuko turaraba naho amakenga dufise nuko n'abazobari muriko tuzone bazotegeza kwandikwa bakashikwa ku rutonde bakatandaza batswe no tuko turaraba rero amakenga yo ntashobora kubura aha turabona neza ko imbere hariho ibintu bishobora kuba byinyegeje ku mpunzi
ubu rero tugiye kubabara kandi simvugiye abatama mvugira n'abato twese turi kimwe ariko twobabaze twoho tugiye nyene guhera kuko hagera ngo ku isoko ukagenda ni ihuriro nyine ugakopesha nk'utuntu bakaguha nuko ukagenda n'uwakubonye ukakurengurira akaguha nk'akajumbuza kurarira hari ku isoko cyangwa akaguha nk'agakate none ubu turanyariwe
endeye soma twimbire ko mukaza kuturaba ibyo turatanga kinzira cy'ikintu mwa mu nkambi hanyuma ishyambere cyo natangurira ko ntigeze aheze zaduhanye kweri ni ku iyo soko yadufasa nukwitwagira kazi kwa ndo dusoro twabana abana bakajya dukondera dutambuta yaraheze ugarahese bunyene yeso kayi dufasene tena kuri twose miyambi sabo dusoro twose ataka ku rubufu bw'umumba ati abana bakabarajya utuma duhaye njye nk'itadukiye nemwe nta cyambere kwe ni kumwe dukwe kwa kunwa twongera
uto kibazo cyo mu mazoni zitwa soko mu jinge zo si soko rehera sema tari soko iba yitwa na nyene nk'imvuza makungu ngaba Tanzania utwa batuzani kwibwe tutaronka ibyo byose ntituronka none nk'agacica naho kaboneka ari ikintu ugenda urondera ku mwayo masoko tuvuge nk'akantu nk'iki ukakabona ariko ubu ntacyo turonka kweri byiza ariho nuko mubisubiramo Imana n'umubyeyi bakadusubiza kuri ako gasoko kwa mwizoni ya gatanu data tukaka icyo gisabo turagisabye kuko isoko uga isoko urumva ntubu uri kuravuga ngo urareze za mpunzi ntubu zireze na gatoya ubu uri kuraziha umugozi
iri soko ryadufasha byinshi cyane twahuriramo turi amazone atandukanye kambere kanatsindaraho n'abaha bashobora kuza baraza binyegeje nyine bakazana ibintu twe ino zidafise nk'imyumbati intore kambere n'ibindi bindi nyine bakazana dusamaki indagara mugabo nk'ubu bizotugora cyane kuko urumva ibihano ko bitera bibandanye
impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta.
Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Venus Shimimana.
Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1930 nibwo Mahatma Gandhi yatangiye urugendo rw'ibirometero 300 urugendo rwari rugamije kwerekana ko yigometse ku butegetsi bw'Abongereza mu Buhinde. Abongereza bari barashyizeho itegeko ribuza Abahinde gucukura cyangwa se gucuruza umunyu. Abahinde bategekwaga kugura umunyu ku bakoloni b'Abongereza bawubagurishagaho bongiyeho amahoro bashyiragaho bihanukiriye n'ubwo bwose abakene barushagaho kuhagwa. Nta muhinde utabukeneye umunyu. Mbere yo gutangira urwo rugendo rwo kwigomeka, Mahatma Gandhi yabanje kwandikira Mbuda Matare wari uhagarariye umwami w'Ubwongereza amumenyesha ko mu minsi 10 we na bagenzi be bazatangira urugendo rugamije kwerekana ko batishimiye itegeko rigenga umunyu mu Buhinde. Nguko uko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1930 Gandhi yavuye mu bwiherero bwe ahitwa Sabarmati hafi y'umujyi wa Ahmedabad aherekejwe n'abayoboke benshi maze yerekeza ku mujyi wa Dandi uri ku nyanja y'Abarabu. Aho yanyuraga hose Gandhi hasangaga imbaga y'abantu bamutegereje, akababwira ijambo maze uko iminsi yicumaga umubare w'abantu bitabiriye urugero rwo kwibohora ingoyi y'umunyuri yongera. Abantu bagera ku 1600 batawe muri yombi barafungwa barimo na Mahatma Gandhi ubwe mu mwaka w'1977. Uko guhirimbana kwa Gandhi na bagenzi be byagejeje ubuhinde ku bwigenge.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 1 2 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokbil ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbifurije kurangiza icyumweru neza, mwirinde kandi murinda n'abanyu. Mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikimenyetso cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikimenyetso cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikimenyetso cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikimenyetso cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye ikisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusanga no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nyuma y'aya makuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, turasubira mu kanya gato cyane mu kiganiro.